Etni Radio Hinchgui Yamerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru website wa Kaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Mwiweneza nchuti mwese na mwe wakundi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederick Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba mire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro muri sanga cy'umunsi tugiye kurabira hamwe imibereho y'abatwa mu Burundi, abo bita abasangwa butaka. Tugiye kuvuga hanini ku kuntu abarundi baba mahanga, abo bita abo muri diaspora bafashe iya mbere mu kwitaho imigambi yo kunagura ukuntu abatwa babayeho hamwe n'ukuntu bofashwa mu kwiteza imbere mu kunagura uraro bwabo hamwe no mu kubaronsa uburyo bwo kurangura ibikorwa byabo bya misi yose cyane cyane abatwa babarimye. Ntibikiri agaseseshwa rumuri, hari imigambi irashe yo kugarukira abatwa mu Burundi. Muri iki gihe umwe muri bo ni umushikiranganji muri leta y'u Burundi, kandi hari n'abatwa barongoye amabanga y'abashinga amateka hamwe n'ay'abakinguza amateka. Nyamara abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga baragiye hamwe basanga inzira iterambere no kunagura ubuzima bwabo bwa misi yose ikiri ndende ku batwa naho mu nzego z'igihugu bariko baragarukirwa. Ni muri iyo ntumbero rero ko bamwe barundi baba mu mahanga bafashe ingingo yo kwishikira mu mihana y'abatwa mu ntara zitandukanye kugira bibonere ukuntu babayeho, kugira ngo babone aho bahera mu kunganira leta y'u Burundi. Umwe muri abo barundi sundi ni Japhet Le Gentil, asanzwe ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga diaspora. Mwiriwe neza Japhet Le Gentil. Murakomeye ngaho?
Yego turakomeye, nta kazuba kari kukarenga n'iwacu.
Ndabona ko urira. Turi kumwe kandi na Yasine Antoine, umutwaba mu gihugu cya Australia. Mwiriwe neza Yasine Antoine.
Yego basha, uririwe neza, tumeze neza n'iwacu ni saa 5 z'ijoro.
N'amasaha akuze ngaho iwanyu birumvikana. Turi kumwe kandi na Gerard Niyonsaba, umutwaba mu Burundi. Mwiriwe neza Gerard Niyonsaba.
Mwiriwe cyane. Urakomeye mu gihugu.
Imbere y'uko washyira ntahe tuja ku muzi w'iki kiganiro, nashaka ndabasabe mutwidondore mu kanya gatoya cyane rwose, dutangure kuri wewe Japhet Le Gentil, mutubwire aho muri n'icyo mukora muri iki gihe, duga ku ijambo.
Ego jewe ni raha mu gihugu cya Norvege, amajyaruguru y'Uburaya, muri Scandinavia, nkaba ndongoye abarundi baba mu mahanga ku rwego rw'isi.
Namwe Gerard Niyonsaba?
Yego murakoze je, naje nitwa Niyonsaba Gerard. Abandi mu gihugu cy'u Burundi mu bumanuko mu ntara ya Makamba muri komine Nyanzirake, abandi bamwe mu rwaruka rw'abasanga butaka bahejeje amashuri bize mu gihe cy'ingorane, ariko tukaba twarahejeje amashuri. Murakoze.
Amashuri mwahejeje ni ayahe?
Yego natanguye ndahita imbanite generali mu gisata cy'indimi jeke, hanyuma kuri kaminuza naho naciye mbizi gisata jeke adiministrasi. Ibyo butunze hamwe ni intwaro.
Murakoze cyane rwose. Reka namwe Yasine Antoine mutwitondore.
Murakoze cyane. Jyewe nitwa Sango, ni umupasitori misiyonari, nkaba ndongowe n'ishyirahamwe ry'abasangwa butaka, haba hano muri Australia cyangwa mu Burundi. Abasanzwe bano muri Australia imaze imyaka 15 mu gisagara cyo mu Burundi.
Ni byiza cyane rwose. Ni byiza cyane gose rika rero tuje ku muziki kiganiro cyo munsi dutangura kuri mwebwe Jafet de Gentil mu majambo make icyumvire cyo gutangura umugambi ukwitaho abatwa eka mu murwi wanyu w'abarundi bari muri diaspora cyatangwe gute
icyumvire mu gutangura ni gihe abarundi baba mu mahanga bagendera u Burundi muri cyangwa zahariwe abarundi baba mu mahanga hanyuma tugeze mu ntara ya Butaganzwa bisaba yuko tugenera abanyagihugu turabaho bababaye nico twubaterera hanyuma rero tugera ahantu hari umugore basanga butaka dusanga na abo bantu n'abantu bakirana neza cyane ariko bafise ubukene bwinshi tugize ngo turababaza dusanga afashe abana ajari mu ishuri mugabo atagira epfo na ruguru no kuja abandi bamaze kuva babakwiye amashuri kubera kubura impuzu bambara za uniforme bica rero dushyiraho umugwi ugakurikiranira hafi twaciye no tugenda n'izindi ntara dusanga abasanga akabari muri wa mugwi w'abantu bababaye cyane ntaho nikora hanyuma rero tuca tuvuga tuti kubera iki abarundi baba mu mahanga twama turiko tunafasha abantu ariko tugasanga hariho benshi dufasha basanzwe bifashije niho rero twaca dufata ingingo yo kubwira kugendera uwo mugwi w'abasangwa butaka tubagendera ubwa mbere dusanga koko hariho abasangwa butaka bakiba muri ya mazu y'ibyatsi amazu y'ibyatsi burya arutana hari inzu z'ibyatsi ushobora guhagarika ari iby'ibyo umugabo ukarenza ku byatsi bwo ni bwa buzu bwa kera cyane imvura yose bahererako ugasanga zaratobotse no gutoboka batagira aho baryama akazu kamwe ugasanga karimo n'abantu barenga umunani ibyo rero byaratukoze ku mutima bituma dusaba abarundi guhaguruka kugira ngo ntihagire abatwa babandanya kubaho
ubwo buryo intambwe mumaze gushika ko turagira ko mu kanya ariko nashaka kampeni jambo hari muri uyu murwe wabatwa nabugenye batubwira ko ntakiriye ibyo migambi n'ibya mwafashe mushika ntahe Jafet reka du jambo Gerard Niyonsaba
eko murakote harima ubwa mbere no shimira uwo mugwa w'abarundi uri mu bihugu binyuranye ubwo bwacu ko kuno wiyongiye ubwambere ugatangura ugashika ku rubuga cyangwa tuvuga kuri tele uce kuraba imibereho y'abarundi bamwe bamwe uca usanga imibereho y'abarundi babatwa naho tuvuga ngo turi abarundi nako turi abarundi nyetse na tuvuga ngo turi abarundi ariko itari cyo kimwe n'iyindi mibereho y'abarundi akigute atari mibereho cyo kimwe y'abarundi uvuga umurundi w'umutwa yavuze yarashitse muri komine Butaganzwa aribonera inzu batanzwe babamwo je nibaza amaze kukibona ko byaba byafite bimutera intimba ku mutima ndibagarahe barakorora amosozi ukuntu basanzwe babanyeho kuko yavuze inzu mu duce twacu dutandukanye n'inzu mu rurimi rw'igitwa twozita inzu zitwa zimutego twatuze tuwe umutego usanga umuntu yinjira nk'uwinjiye mu mwobo yicaye imvura ikagwa ikamuherera ko yasohoka akaburi yaja kuburi hanze no kuburi mu nzu ugasanga ntawe bitandukaniye niyo mpamvu novuga ati nubashimira kuba icyo cyo barakibonye
ego medica duhe n'ijambo mushanahe Yasine Antoine nawe nyine agiye icavuze kuri iyo migambi myiza cyane rwose yatanguwe na diaspora y'abarundi mvuga kuri ijambo mukanya gato
ego nanjye ndashima ndakenguruka cyane ukuntu abarundi baba mu mahanga bahagurutse gufasha ubwoko bw'abasangwa butaka ubwo ni ukuri kandi biratunezeza rwose kuko abasangwa butaka n'abantu bakiri inyuma y'abantu n'abantu bashaka gufasha dushaka gufasha witegereje izo nzu inzu ziteye isoni n'umudugudu mwinshi dukora amapaburisite mu cyambara ari inzu yafe iyo dushyitse kuri ziriya nzu abantu bazibone baratanga ko ariho n'ahantu muri iyi nzu nyine nari ndabyerekanye barasanga ati aba bantu urabona ko mu bihugu byateye imbere ahitwa basangwa nk'abasangwa butaka baba bafite uburyo bwaburesha ariko mu gihugu cyacu cy'uburundi cy'uburundi urabona ko nk'uko yakuva mu kigaragara yarakivuze tuba abarundi tukitwa basangwa butaka tutari abasangwa butaka kuko umusangwa butaka ni wo bafite ahanyuma ni wo bafite ikiyega
nuwa fite nyungu ipa muri leta uzu imusanga utaka koko kugira ngo ibyiringiro ku burere hehe none rero ko imana iri kuvugiramo aba bantu bari mu mahanga ni kuri turabishima rwose niba komeze afasha
Mandu wahembera ego yimahembera prem. Egomi, j'afite gentil, mura shaka kutubwira amajambo make ibintu muri diaspora umaze kurangura igikorwa cyo gutoza ifashanyo kugira ngo umugarukire abatwa baba mu mazu ikamutuzu dutese nuko mwarivuze umwe umugambi ugeze he hari ibintu umaze kurangura biboneka.
Ego cyane birahari no kuvuka mu ntango twabanje kugira umugwi mutoya kugira ngo tubanze dufashe abasangwa gutaka bakeya turabe ingene babyakira turabe icokogwa ibyo twokwita projet pilote hanyuma rero icyo twabanje kubaha amasuka kuko benshi bavuga yuko bajya gupagasa mugabo abandi batagishobora kujya gupagasa kuko nta masuka bafite tuca twegeranye rero amasuka turayaha uwo mugwi mutoya mugabo rero muri komu naho bacovuga bati ntimushobora guha umugwi mutoya kuko hariho n'abandi bakenye naho bo bacaga basanga butaka bashobora guhura n'izo ngorane kandi hariho n'abasanga butaka bandi naho bo bayakenyeye iba yaronka duca rero dushyiraho umugambi kuyashyira ku ishyirahamwe ishyirahamwe ryafashije kugira ngo ibyo bintu bishoboke Mandela Peace Center tuyashyira kuri iryo shyirahamwe kugira ngo umusanga butaka cyangwa umukene yabuze isuka ashobore kujya kuyipira uko abishatse hanyuma akayisubiza igihe igikorwa akeneye gukora abikoze ubu rero amasuka twarayaguze tuyashyiraho hanyuma tuca twongera tubagurira iniforume abana bajya ku ishuri tuca tubarihira n'amakaye na minerivare abatari bwayironke ubu nicyo twahereye ko mugabo rero dusanga yuko iyo proje pilote igomba gukorwa mu gihugu cyose kugira ngo nihagire umusangwa butaka ataja muri wa mugambi wa leta wo kwigisha abana batoya ku buntu kubera ubukene hanyuma rero kugira gusubirayo kugira gatatu twongereza ayandi masuka ari naho rero twaciye tubona icyo kibazo cy'amazu ari nkoramutima
ikintu muri ko murakora kuri icyo gikorwa gihambaye cyo guha uburaro bwiza abatwa mu tuzo duteye ni nk'ibi
icyo ubwo bwa gatatu rero niho twaciye dusanga yuko naho turiko turabikora uburaro bwabo ntibuzoborohereza abana bazuja ku ishuri ntibaronkera aho bakorera amasomo biyigishe bageze muhira dusanga ikintu cya mbere kigomba kuba no kububakira amazu tukabakura muri ubwo burundu bw'ubuzu bw'ubwami tuca tufata rero uwo mugambi tuwugira uw'igihugu cyose ku barundi bo mu mahanga bose rero uno munsi twamaze kuganira n'umushikiranganji Jega tugira n'Imana kuko nawe n'umusosango butaka awumva n'ingoga aca avuga ati uyo mugambi muzanye na twebwe twari twarawiyumviriye kuko dushaka yuko mu bihugu cy'u Burundi hoba amazu atarimo amazu y'ibyatsi ati iyo mube murawutegura neza mube murawurangura natwe tuzobafata mu mugongo aho muzoba mugejeje nuko rero aho niho tugeze
kuko
turasansibiriza kugira ngo umurundi wese abyumve
intererano muzokura mu barundi baba mu mahanga turayigaka ko ariko nagomba nani ijambo kandi no mushirantahe Gerard Niyonsaba yavuze ijambo rikomeye cyane rwose ati twebwe turabasanga butaka ariko ntituri ku rwego rw'abandi barundi kubona mushirantahe Gerard Niyonsaba mwitwa abasangwa butaka ariko mukaba mutagira ubutaka mutagira aho murima ibyo bintu mu rwiro twa mubibona gute ikintu muri ko murakora kugira ngo ibintu bihinduke niki
murakoze cyane icyo cyambo naripute kandi ni cyambo cyumvikana iyo umuntu avuze umusangwa butaka cyumvikana ko abandi bantu bose baje basanga ari hari cyane n'umuntu yatanguje icyo kintu cyane n'umuntu yabayeho imbere yacu abandi bantu bose baje bagisangaho twebwe baratwita abasangwa butaka kubera ko abahutu abatutsi baje mu gihugu cy'u Burundi bahasanga umutwa ariko tugiye kuraba naho twitwa uko ntacyo turi kuko niwo kwikongura umusangwa butaka utagira n'imetero 10 kuri 10 nzawuba n'imetero 20 kuri 5 nzawuba ahubwo dupfiriye ku tuntu twagiye dusaba natwe nk'abasore bacubyara ugasanga uno munsi abaye muri komini arayibaye mu mwaka ariko ararondo rwanshya hanyuma abonye uwo muntu yamuhaye akazi karahetse yimukiye mu yindi komine gutyo uca usanga rero twebwe imiryango y'abacwa nta matongo dufite gomba urabe n'ubu zari imanza zaca mu masentete masentebe imanza turi mu masentare z'amatongo nta mutwa uzosanga ariko araburanira itongo kuko nta tongo nta gatoyi dufite ariko kandi turashimira leta y'u Burundi kubera mu nzego irikora dushyiramo ubundi bavuga ca abaye imbonekarimwe isi yose yaratangaza kubonanye n'icyubahiro yiyumvira agatora umushikiranganji n'umwe mu bwoko bw'abatwa akamushyiraho icyo ni ikintu catangaje benshi kandi natwe turashobora gutora umuti cyane ngo dushobore kugira nte
Egome Yasine Antoine muri mu ntabwenge z'abatwa kubona ubwo burenganzira bwose kuguba mufise nk'amatongo mutaba ufise ikintu mubona cokorwa muri iki gihe kugira ngo murenganurwe eka ibintu mubona vyorangurwa kugira ngo umutwa nawe nyene abandanye yisononora vyoba nk'ibi
murakoze cyane twebwe icyo tubona ubucokorwa bwa mbere na mbere ni uko icyo kibazo yobifata nka kampasa basabwa gufata kuko turashimira ubwa mbere na mbere ya mareta igihe yarakurikiraga niho tubonye abanyeshuri benshi kuva kuri ndadaye yatangaje abana batawubije ku buntu icyo gituma ubu n'ubu dufite abo bamushikirangangi abakwemeza amateka abakinnyi urabyumva kuko icyo kibazo kiba twakibaze mu miro nta nama urabona rero ko imbere ari heza ariko turi kubona na leta idufasha ikadufasha ubwoko bwacu mu myaka iri imbere natwe tukazoshika aho abandi
ntacyo ntafite icyo ntokivuga ko
duga ku ijambo
yego jyewe icyo ntuvuga cyane ntusaba ntuyisaba ibintu bibiri ubwa mbere ntuyisaba ni uko mwitunganye by'ibyirizwa shingiro kujya abahutu bafite ibice by'iwabo n'abatutsi baragira ibice by'iwabo n'abatwa ni uko mu manza bakagira nabo nyine ibice by'iwabo hanyuma ikindi kigira kabiri nuko ntongeraho ko nkasaba leta ni uko hariho amatongo menshi ya leta yicaye ari amashyamba ni uko nabo nyine abatwa bubaha iki aho ikivi cyane amatongo yo kurima icyo kintu twaba twagisanzwe amatongo y'abatwa ariko nta n'umunsi yigera yabaho atari uko kugirane kunyagwa hariho ngo ka yabaye mu ntara ya Bururi intara ya Bururi ariho gace karimo abatwa ariko bakaba begereye intara icyo gihe abagwizatunga bo mu ntara ya Bururi bacye itora abo batwa irabakura muri ako kagwati kuko kari kukaratera imbere nabo badashobora kuronga uburyo bwo kubaka amazu meza meza nk'ay'abatutsi n'abahutu ikiraraduga na hejuru ku mabuye ubu abo batwa basuye kuja ku mabuye naho uwo hazima yisuka itopa yinjiye icyo rero ni izindi mu ngorane zagiye ziguma zikujya ko zidutera zidukora mu ngopfu
tugarutse ku kibazo nkoramutima c'amazu eka twavuga utuzu abo batwa babamwo mushenahe Jafet la gentil muramaze kushikira abarundi benshi baba muri diaspora musaba intererano hari ibintu mwoba mumaze kutorokanya mu vyerekeye mfashanyo kugira ngo ico kibazo cihutirwa kibe kiratorwa umuti kandi kindi mwoba mumaze guharura nk'amazu y'abatwa azoba akeneye gusanura
ico gikorwa cyo kugira ngo bamenye rusansuma y'amazu akenewe kubakwa twakirekere turi kwiragikora ubunye turindiriye ko bagiheza ariko ikintu turiko turakora ubu ni uko abakeneye gufasha batuhagarara twararaze inzu imwe ibayabaye amafaranga ishobora gutwara dusanga n'amafaranga atari menshi cyane ni miliyoni 2 z'amarundi ku nzu y'amatafari y'ibyondo hagiye ku n'amabati hanyuma tuca dutangura kwandika rero aho dushoboye kugira ngo dusabe amakomine aze araduha aho abatwa baba bararima mu kurindira yuko haboneka ikibazo cy'ingene umutwa wese yoronka itongo ryiwe ashobora kurima ni ukwibutsa yuko abatwa si benshi cyane dukurikije ibiharuro dukunda kubona ni hafi 160 Uburundi bwose No kubafasha ibijyanye no kurenga uburenganzira bwabo bwo kubaho nk'abarundi bandi murazi yuko ubwoko bw'abatwa n'abantu bagiye baranenwa cyane ariko turashima ko muri kino gihe bitanguye guhera abatwa batanguye kujya mu mashuri nk'abandi kandi baramaze kubona yuko ni nta bwenge babuze gusaho biga babura ababafata umugongo naho rero ibyo Gerard avuze yobigira ari umwe ari babiri ataronse abandi bamufata umugongo hari igihe byogorana nimwe babishika kuvuba nico gituma rero twahamagariye diaspora y'abarundi baba mu mahanga kuko harimo abatwa benshi abatwa bari barahungiye muri za Tanzania n'ahandi benshi bararonse uburyo bwo kujya mu bihugu by'amahanga muri za Australia cyane niho bari kandi abana babo ubu bageze muri za kaminuza no kuvuga yuko ubu bari muri babarundi baba mahanga cyuko kirasaba yuko ubwo bwenge bagiye kurahura hanze babugarukana mu gihugu kugira ngo bubake igihugu
icyo kibazo
nibaze uko icyo kintu kirahambaye cyane
ikibazo cy'amashuri gushyira abatwa mu mashuri ni ikibazo duhava tugaruka ku mukanya ni ikibazo gihambaye cyane rwose gishobora kugurura imiryango itari mike ku batwa ariko nashaka nsubire ngaruke ku mushya ntahe Yasine Antoine na Gerard batubwire haheze imyaka myinshi cyane rwose abatwa bashikiriza izo ngorane bafise zo kwabo nabi kunenwa hariho abatwa bigeze kuba bashinga amateka bakimuza amateka bose bashikirije ibyo bibazo ariko ntibiriko biratora inyishu mu buryo bwihuta twarumvise ijambo ry'umukuru w'igihugu eka avuga ko abatwa bakwiye kugarukirwa bakwiye no gushumbushwa ku bwanyu intambamyi zabaye zihe kugira ngo inyishu ibibazo byose abatwafise zitorerwe umuti mu buryo bwihutirwa reka dutangure kuri mwebwe Yasine Antoine
urakoze cyane ego abategetsi b'abatwa barabayeho kubatera ngo kubuze kandi bado baratangwa ariko nta nyishu ubu kubuze ego bakize birumvikana ariko dukurikije ubu ngene byari bimeze kera ubu siko bimeze ubu turabona ko ibibazo by'abatwa leta ikira byitaho kuruta nk'uko ibindi leta bitabyitaho nacyo gituma rero ibyo bavuga kera byumvikana ariko ubu urabona ko ibyo tuko turasaba ko bitera bijya imbere ko ubutegetsi butabukorerako
mushya nta namwe Gerard Niyonsaba ikintu mubona cyabaye nk'intambamyi kugira ngo izo nyishu z'ibibazo byose bihanze abatwa ntizitorerwe inyishu mu buryo bwihutirwa ego nk'uko mwabivuze amaleta aherutse gubisikanya yarakoze ibitari bike ariko ibyo bintu si byinshi turaze ukuntu babaho turavye nayo ma video yose yerekana utuzu abatwa bakiba mu Burundi ku bwanyu intambamyi z'abazi
murakoze cyane muratubwira ati hariho abatwa babaye bashinga amateka baraba kandi n'abakenguza amateka ariko ibyo bibazo kandi byamye ho gushika n'uno munsi biriho kandi abatwa baragiye mu ntwaro none kubera iki bo batwa batatoreye inyishu ibyo bibazo jeho kuri icyo nuhava ndabishura mvuga uko iyo umuntu ashonje cyane akenye biramugora ko yashobora kwikenura ngo yongere aheko n'abandi none rero imiryango y'abatwa mwumvise ko bari ku 70 baba mu Burundi kandi abo bose nta n'umwe ajya adasumwe novuga atagiye kugirane guhaha agasaba ni ukuvuga gusenga cyangwa agacingero abo rero kubera babaye mu buryo bwo gucingero bamwe bashinga amateka n'abo bakenguza amateka nibari gushobora kubatorera inyishu ku mushahara w'uwabo bahembwa ariko icyo novuga twogenda mu mashyirahamwe y'abatwa bari yemewe mu gihugu cy'u Burundi bose baranditse ibitabo basaba hirya no hino basaba amashyirahamwe mpuzamakungu basaba amaleta uko yagiye arakurikirana kugira ngo yishyurire ikibazo cy'abasangwa butaka bafise ubu muri aka kanya dufite ibitabo byinshi ibyo gusaba rero nta leta nimwe yaza yishyura ikibazo na cyane cyane ikibazo bakenera kutwishyura kandi aricyo nkora mutima ku barundi bose baba abahutu baba abatutsi ni ikibazo cy'uburimyi nushobora gutera imbere mu gihugu cy'u Burundi utari umurimyi. Wege rero n'imiryango y'abacu kubera tudafite aho turima ata matongo dufite. Ibyo byose bakora nta munsi nyinshi yohava igira nte iboneka. Ubu bariko baragira gasa ko badufasha kugira ngo amabati inzu ziboneke uburaro, kandi icyo ni ikintu kizima kandi gikuru. Rero inyuma y'icyo ni uko uwaronka inzu yocaronka n'agatongo agacaronka n'impene na zibiri kugira ngo ka gatongo kazoronke ifumbire, ateremo igitoki, ateremo umwimbati, ateremo iteke, kuko izo ni indya z'Abarundi. Igiterwa bita mbumbarugo gituma urugo rurama rudasubira kugirane kujugumba. Mu nda atakiriyo aho hantu niho ushobora kugirane kuhaguma. Nayo mpamvu rero abo bashingamateka, abo bakemuza amateka batatoye inyishu kugira ngo bano bantu bacu bashobore kuva muri bwa buzimubutego.
Ikibazo cy'amazu utuzo tubi, ikibazo cy'amatongo, eka n'ibibazo bihambaye cyane rwose biterezwa kuroterwa umuti kugira ngo abatwa bashobore nabo nyine kuba bumva ko bangana n'abandi Barundi baba abandi bo mu bundi bwoko. Ariko hari n'ikindi kibazo nkoramutima, ikibazo cy'inyigisho, indero n'inyigisho zo bita education mu Gifaransa, mushana Jafet le Gentil. Ikibazo navuze ko abatwa bamaze kuja mu ishuri bamaze kwerekana ko baciye ubwenge cyane rwose, ikintu cyo kurwa kugira ngo abatwa bijijukire nabo nyene kuja mu ishuri n'iki mbega mu mihana y'abatwa mu batwa barabona ko ikibazo cyo umuze abana mu mashuri ari kibazo bihamba cyane rwose, mu gihe bitaba bimeze gutyo ho ko guki kugira ngo icyo kibazo cyo gushyira abatwa mu mashuri kugira ngo babe incabwenge, berekana ukuntu bari incabwenge, icyo kibazo gishobora kubafasha kwiteza imbere, icyo kibazo coterwa umuti gute.
Umushyitsi Mandela yaravuze ati ushaka guteza imbere Abanyafurika bashyire mu mashuri, mugabo ushaka ko basubira inyuma bakure mu mashuri. Rero n'abatwa cyo kimwe, mu gihe ubashyize mu ishuri niko bazogeta babona aho barenganijwe ari. Ariko rero kubera atari na benshi, hari igihe rero bidashobora ku ibyo bifuza bidashobora kubishyika kwa hakiri kare, cyo gituma bakeneye yuko twebwe tubafata mu mugongo. Mujye ku ishuri nirwo rupfunguzo rw'ibintu byose. Ubu Gerard asigaye abona yuko ikibazo gihambaye cyane ari amatongo, ari no kujya mu ishuri. Kubera iki? Kuko yagiye mu ishuri. Mugabo iyo atajya mu ishuri ibyo ntabyari kubona. Nicyo gituma rero tuvuga tuti niko turiko turabafasha kugira ngo baronke amazu bashobora kubamo. Twebwe mu mugambi wa diaspora dufise tuvuga tuti dushake bamwe bita abafada, ababyeyi baparena imiryango y'abatwa, babubakire. Umuntu umwe arashobora kwishinga inzu imwe, mugabo iyo nzu ayishinze bizoryoha kurushiriza aciye yishinga n'uwo muryango aguma awukurikiranira hafi abana bari muri uwo muryango bige, yongera nabafate mu mugongo kugira ngo abasabire aho bashobora kurima baronke itongo. Si ugufasha gusa, ni nko kuba umubyeyi uwo muryango w'abatwa. Niwo mugambi twebwe dufite,
ako kamo
dushaka yuko Abarundi biyemeza ku miryango itandukanye bababera ababyeyi mu kububakira no kubakurikiranira hafi.
Jafet le Gentil, ako kamo muramaze kugatera haba abo muri diaspora canke abandi Barundi mu bisanzwe, mubona ko ariko kakirwa gute?
Ego twarashizeho umugwi w'abantu bakurikiranira hafi uwo mugambi, wanashaka twawushinze uwo mushine ntahe ya fili tuca dushyiraho n'ubundi mupasitori ari muri Mozambique kugira ngo badufashe gukurikiranira hafi uwo mugambi. Tuca dushyiraho rero n'igisata kiri mu gihugu cy'abamenyeshamakuru bagerageza gukurikiranira hafi ibintu biriko biragenda. Tuca dushyiraho rero n'ibiganiro hagati ya leta na pege kugira ngo ibyo dukora bibe biri muri wa mugambi wa leta w'ibihumbi bibiri na cumi n'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kugeza ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na mirongo irindwi n'irindwi. Twifuza rero ko ibyo turiko turashaka kubafasha bitera imbere. Rero aho tukurikije aho tugeze ubu, akamo karamaze gutangwa turi muri kampanye turiko turasensibiliza abenegihugu bo mu mahanga kandi abenshi baramaze kubyumva hariho n'abatarabyumva ariko tuzobandanya turiko turabatera akamo kugira ngo iyi kampanye twatanguye igire ingufu abarundi ba mu mahanga bawugire uwabo batangure kubona yuko niba bashaka gufasha abantu aho nikora hariho abantu aho nikora bababaye kurusha abandi batagira ababavugira
muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tumi usajifu mwese kwa mwiki marawanda nyakumweza ila jihonjiju ya Amerika isame ya nilai Washington DC mukirundi na mukiyarwanda. Ikiga nilo muli sanga tulikumwe na Jafet Loranti akabali mkuru wisha mwege warundi wa muli diaspora wa mwihungu vyo hanze tulikumwe kandi na Yasina Antoine umutuwa wa mwujibu cha Australia tukawa tulikumwe kandi na Gerard Niyonsaba umutuwa wa mwurundi. Ikiga nilo chereke chane chane ukunu imiryango y'abatwa ahiri hose mu Burundi iyo fashwa ikisununura tugarutse kuri mwebwe rero mushya ntari Yasine Antoine turavuze ikibazo cy'indero n'ingisho ikibazo cy'ababyeyi babatwa cyo gushira abana babo mu mashuri kugira ngo babe incabwenge bikabaminuze ba ntibahereze kuri lisansi gusa bagira na maitrise kana doctorat kugira ngo icyo kibazo kibafashe gifashe abatwa bose abo bari kugera ku rugero rumwe n'abandi barundi bo mu bundi bwoko. Icyo kibazo mu kibona gute monsieur naye Yasine Antoine ni kibazo mubona ko abavyeyi babatwa bose bijijuke muri iki gihe?
Urakoze cyane. Kuko turibaza ko ubwa mbere na mbere twabona ko n'ababyeyi babatwa bashaka gushyira abana babo ku mashuri ariko n'ubundi ntambani ahiba nta handine kuko umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye inzara umwana ntashobora kujya ku ishuri yaraye yoze nkaje mu bandi bana biyoze ntabwo basaba mu neza ikibazo cyaho nyine ko n'abana batota n'abana bakoze inzara ku ishuri ibyo kibazo ni bikababera nubwo ko n'ubundi kugira ngo abana babatwa ngo tebe imbere nuko ubwambere na mbere cyangwa tukabarondera ayo mashyi tukabafata isongo imaze kubafata ayo matongo bakabona ko kunyuma ko mirongo inani ku ijana iwacu mu Burundi n'abandi tura gutera imbere ukanyuma niyo bamara kuronka amatongo yo kurima bakaronka agasaba ariko kwiyonga niyo bashobora kujya guhagarara mu bandi bantu aho rero niho n'ubundi nsasubiriza kugira ngo yaba amakungu yaba leta niyo bagira neza bumve ko bakwiye gufasha ubwoko bwacu bw'abatwa kugira ngo bashyire abana mu ishuri nabo bashike bazokwiga maze gutora bazokwiga amakaminuza aho niho bizumva.
Gerard Niyonsaba, mwavuze ko ugira icyo abatwa nk'uko na Jafet Loranti yabivuze gishobora kuri giharwa mu 2070 ariko mwihweje abana babatwa bagiye mashuri bakaheza kaminuza bakabandanya si benshi cyane rwose abavyeyi babatwa ngo bafise ishaka wavuze uko gushaka ika n'umutima wo gushira barabona akamaro k'amashuri mu iterambere ryabo.
Ariko murakoze cyane jewe aho noheza nkabishura abavyeyi babatwa barashaka ko abana babo boyiga ariko kuva ku ishuri sinzi ko namwe mwaba muri iki gihugu cy'u Burundi uratwe twiga amasaha kuva mu gitondo ugashika cumi n'imwe ariko ubu mbona byagiye birahinduka aba amasahandwe ku munsi kuva ku ishuri ugashikira muhira ugasanga nta n'ikijumbu gitekanye amaganda kihari ntushobora kwejo ngo urasubira ku ishuri bica bituma uwo mwana agirane aheba wa mubyeyi kubera ata mikoro yari afise nawe nyina acabura uko abigenza akaca tugati akaba kabaye nta kundi nzawicara ngawe uje mu bandi ndakwigisha umwuga w'ugusudira ibidumu umwuga wo kwa amasafuriya yani uganire ya kera ariko umwuga wo kubumba kandi atacika imaze mu mugi mu gihugu jono ico no saba cyane no vuga uyu mushinga naye abatwane ya sini niwe kenshi twamaswagoye agafata mu buryo bwiwe akabutanga kugira ngo arihire abana impunzi abagurire utusabune abagurire amakaye buri mwaka icyo gikorwa nyama yagikoze icyo turaga kimushimira kandi uburyo bwiwe hanyuma icyo nosaba kandi ni umushinga naye ariko ari hejuru y'abarundi bari mu bihugu byo mu mahanga no musaba ikintu kimwe mu mapadasteri ariko arakora atunganye mu nyubako yokora bafate n'intara zibiri cyangwa zitatu batubakemo amarise manini manini yazoheza abana bahejeje umwaka wa gatandatu babatwa bashobora kuza kwigira muri ayo mashuri kugira ngo turabe ko naho nyene uwo mugambi wofasha imiryango myinshi y'abatwa baheze amashuri nayo nibyaguma uko nyene bahimiriza ngo genda wige genda wige murazi ko n'abahukina bacuruza kuri umwana ibishuri kubera ubugaga ariko umwana yaciye muri lise agatima bukoko ko guheba ishuri karamuvamo kuko ibyiyumviro byo muhira biba byamuvuyemo akaba afite ibyiyumviro byo kugira ngo biga none rero uwo mugambi nawo nyene mu migambi wotegura yo kubakira abatwa yo kubarondeza amatongo na leta ibyumve nuko umugambi wo kubaka amarise amashuri manini manini kugira ngo imiryango y'abatwa bashobore kwiga ereka si benshi kugira ngo ufashe intara zitatu zo mu gihugu icyo abatwa bose bashobora kujya kuri ayo mashuri bakiga kandi bitaheza bikagira nte bikagenda neza icyo nicyo kindi gisabo nosaba uyu mushinga nawe na leta mu migambi yokora ko nayo nyine yoyishyiramo
Mwusha na Jafete la janti umugambi mwafashe wogu terakamu alarondi wose wabishobo chana chana wa mahanga kugira ngo bagarukire abatwa haba mu vyere kiburaro eka kubaronsa matongo no kubaronsa uburyo bwo kuja mu ishuri n'umugambi uhambaye cyane gose kandi umugambi ushora kugira ingaruka nziza cyane gose ku banyagihugu bose b'Abarundi ariko nashaka ndabaze niba ifashanyo muronka ishora kuba ikwiye mbega hariho uburyo bwo gushikira amashyirahamwe haba amashyirahamwe mpuzamakungu mu kababwira ukuntu ikibazo cy'abatwa bifashe hariho imigambi yatangwe yo gufasha abasangwa butaka bo mu bihugu bitandukanye cyane rwose mbega hariho uburyo bwo gukorana n'amashyirahamwe kugira ngo n'ayo mashyirahamwe nyine agarukire abantu batishoboye ashobore kugira icyo atereye mu gutora inyishu z'ibyo bibazo byose by'abatwa mu Burundi hari umugambi nk'uyo muri yumvira cyanke mumaze gushyira mu ngiro
murakoze cyane ni ukuvuga ko abazwizatunga cyane abagira neza benshi bama biteguye gufasha aho hose babona yuko hababaye ariko hari ikintu gihambaye bakunda gusaba ni uko bafasha abantu bamaze kugira icyo bagezeko twebwe ibi turiko turakora n'umushinga ni ukugira ngo tubanze dukoreshe ingufu zacu nk'abarundi baba mu mahanga twerekane aho tugejeje hanyuma tuze twegere abo bagira neza nabo bagira aho badufashije ndazi yuko nitwegera nka UNICEF maze kubona abana ko bakeneye nk'amakaye ibyo turazi ko bashobora kudufasha turazi yuko twegereye n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu bashobora kugira icyo badufashije kugira uno munsi nta batwa benshi bari bwaboneke bari mu mashuri mugabo ubu ko batanguye kuboneka niho n'ibyumviro bizogenda biza nicyo umushinga naye Gerard ahejeje kuvuga cy'ishuri ryo kwakira abasangwa butaka nicyo urumva n'icyumviro cyiza coza gishigikira ari nacyo gituma bitiye biduha icyumviro cyo kubwira ngo tujye tucubakire ko tuvugane n'abo dukorana turabe yuko muri uyu mugambi turiko turategura wo gushigikira abasangwa butaka nicyo kibazo gishobora kuza kuko leta ahigeza n'amashuri y'intango yigisha abana ku buntu mugabo iyo bageze muri za segonderi urumva umuntu wese aca yimenya niba byo ko nacyo twokiraba kugira ngo bageze muri izo za segonderi ntibace bahagarika baronke uburyo bwo kubandanya
Ego me Gerard ni osaba mwavuze ikibazo abavyeyi bagira cyo kugumiza abana mu mashuri ka harimo utahuka abavuye mu mashuri gasanga bafite icyo bashira ku mutima bafite icyo bashira mu nda akama ariko mwotera abavyeyi babatwa kugira ngo eka bakore ibishobotse byose kugira ngo abana bagume mu mashuri amashuri twabivuze ko ariyo nzira isha kugurira imiryango myinshi cyane rwose akamumutira nk'abavyeyi babatwa muri rusange n'akane
ariko mu by'ukuri akamu twaba twagateye turabereka kandi turanababwira tukanabasanga mu miryango mu mihiri wabo turababwira ati iyo twiza ko ngo kwiga ati natwe zamutubona twari ibyo tugomba twize turi mu makondisiyo agoye rero imiryango y'abatwa cyangwa tutakora twama twahimirije kama kandi nababwira nuko nabwo nyine bohimiriza abana babo bakabakurikirana kuva hasi gushika hejuru akemera kiniga kugira ngo umwana yige icyo o turagikora ariko nuko tubikora tubibabwiza umunwa ngo kandi tukabikora turiko tubibabwira bagowe urumva uri kurabwira umuntu nuko wasanga umuntu agwaye mu bitaro yakumubwira ati muzopfa muzokire mugabo wewe ntuburi imana mugara kwiweta wewe wababaye nawe umuntu wa mubyeyi turari gusigurira ati reka abo bana bige bagumize ku ishuri mugabo wa mwana avuye ku ishuri ashikiye kuri wa mubyeyi ashikira mutera ibibazo biremere kubera ko ataronse icyo afungura ariko yaba yari asiste nk'uko natanguye kuvuga agategwa bumbarugo kamwe ko kumuhira wa mwana yari kuva ku ishuri ashitse umubyeyi avuga ati mama ndashaka gufungura umubyeyi amwereka ati manuka wo hepfo simbura igitoto conora canke cotse ukije uko nyine kicanye imbiteke canke soroma ikijumbu canke soroma ikigori ucoce hanyuma ugifungure ingorane dufite mu miryango yarasangwa bucaka n'ibi bibazo nk'uko jafeti yabivuze namwe mu bintu ni bitatu kubura amatongo kubura aho kuba ni nacyo gitera ingorane nini zituma abana b'abatwa batagiramo batiga
egome muje nta yasina antoine namwe akamumotera ababyeyi b'abatwa ingorane zijanye no kugumiza abana amashuri zavuzwe ariko akamumotera kugira ngo ihangane ika nizo ngorane zose bazice ku ruhande ariko umwana umutwa ashobore kujya mu ishuri aje amashuri mato mato amashuri makuru amashuri yisumbuye eka baminuza no gushika ku madiplome yo hejuru cyane rwose akamumotera n'akanya
yego urakoze cyane twebwe akamutwa bakera bwa mbere na mbere ko twama twahimirije ngo kuma twivuga ko abavyeyi bose bategeza gushira abana ku mashuri bakihangana uko biri kose kenshi na kenshi icyo kibazo ndabikorera ko ni ikibazo nama nakoreye ko mu gihugu ngenda ndumviza umubyeyi we kandi icyo turirwa nabo kugezaho nagikisha ko umwana ari ku ishuri nacyo gituma rero ibyo turabikora kandi twabateye ingufu kose kose kuko ukwiri bizohindurwa nk'uko abana bashoboye ku mashuri naho bigoye namanda batere ngubu ko ari kwihangana kwihangana bandi kwica abana ari kwica ku mashuri bashyira abana ku mashuri bashyira abana ku mashuri ubundi twakize mbere leta iduhaye ubushikiranganji ntamirimo niba ababyeyi n'ubu bandanye gushyira abana ku mashuri bandanye ngo bakimiriza kugira ngo n'ejo cyangwa ejo tutoronke n'abashikiranganji n'abandi cyangwa n'abapapa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika tugarutse kuri mwebwe Japhet Le Gentil igikorwa mwatanguye umugambi mwatanguye mushobora kuba mwarihaye ikiringo murafise ikiringo eka objectif murafise ikiringo muzorabira ko kugira ngo murabe ibimaze kurangurwa n'ibizoba bisigaye kurangurwa
twebwe nta kiringo kugira uno munsi turiha kubera ko twasanze iki kibazo cy'abatwa ari ikibazo gihambaye cyane tuvuga tuti reka twihe ibiringo byinshi mugabo faze ya mbere yari yo kubanza kugaruka kuri ku mugwi mutoya twokwita proje pilote hanyuma ubu rero dutanguye ikindi kiringo cya kampanye hanyuma icyo kiringo cya kampanye tuzoraba yuko mu kwezi kw'indwi ariho twokumvikana ibujumbura duhuriye mu nama ya bose umugambi ukomeye twova bwitse akurijanye n'iki kibazo cy'abatwa kubera ko abo tuzoba turi kumwe mu Burundi tuzoronka akajya ko kubagendera nabo bwabo babibonera aho babaye kugira ngo dufate ingingo twokwita ruhasha yo kugira ngo dushigikire abo basangwa batatu. Hanyuma ikindi rero novuga nuko tuzoraba n'ingene twegera abagiraneza batandukanye baba mpuzamahukungu ibihugu tubayemo kugira ngo uyu mugambi ube umugambi wo gushyigikira abasango butaka ku rwego rw'igihugu kandi dukorana na leta dukoreye muri ya plan national de développement kuko turazi yuko kirimwo icyo kugira ngo Uburundi butongera kugira inzu z'ibyatsi. Dushaka rero kubikora neza tudaciye ku ruhande umugambi wa leta wo kugira ngo dukorane na leta mu buryo bumeze neza. Hanyuma rero icyo norohereza ko ni uko notera kamo cyane cyane leta mbyeyi leta nkozi uko iriko irakora birashimishije. Twashaka rero n'icyo kibazo cy'abasanga ubutaka bagishyire mu mugambi wabo nk'uko bamaze kubitangura kugira ngo nabo biyumve yuko Abarundi mu bandi ntibagume babona yuko inkono zataye agaciro aribwo buraro n'uburamuko kandi ataho bashobora kuzishora ugasanga abantu ntibarashyiraho imigambi yo kubona yuko nabo bakeneye kugira ibikorwa bashobora kwiga bijyanye n'ubwenge bwabo aho bugaruke aho bugera abatagiye mu ishuri bakagira ibikorwa bishobora kubateza imbere abagiye mu ishuri nabo bakaronka uburyo bwo kubandanya amashuri bashobore gufasha bene wabo. Nibaze yuko n'icyo nasaba yuko leta yoshyiramo ingufu kugira ngo uwo mugambi w'abasango butaka bawugire uwabo
namwe
dukorera hamwe
ni byiza cyane rwose. Namwe Gerard niyo nsaba hari ibibazo nkora mutima mashirije zashirije mu kiganiro uraro reka tegira amatongo n'abatwarima mu reka inzara ibibazo by'inzara ibibazo by'uburyo ikintu akamumotya leta y'Uburundi nakahe turazi ko leta yafashe iya mbere na nyine mu kugira ngo bagarukire ubwoko bw'abatwa mwebwe ku giti cyanyu akamumotera leta y'Uburundi muri iyo migambi yose ni nkaka.
Murakoze cyane. Kimwe tugitangura navuze ati ikintu ntushobora gusaba leta y'Uburundi ntuyisaba ibintu bitarenga bibiri atubwamire ntuyisaba wibwirizwa shingiro kuko abahutu n'abatutsi bafite ibice by'abatwa n'abatwa boroswa igice cyabo uko nakari baca umugani mu Burundi amashiga abiri ntiyarica byumvikana ko amashiga atatu yarica kandi barahimba cyo n'umunsi mukuru w'ubumwe bw'Abarundi. Ubumwe bw'Abarundi ni uko buba bw'abantu bangu bw'ubwoko bungahe butatu hari imigani myinshi Abarundi bonyine bagiye bikorera bifatiye ku buryo bw'iki bw'Abarundi cyane ku bwoko bw'Abarundi byerekana ko ari batatu. Icyo ni cyo bwa mbere natangura kuyisaba ko ibwirizwa shingiro byotunganirizwa kuri bose. Hanyuma ikigira kabiri kuba twumva ngo twitwa abasangwa butaka ntabwo ari byo ahubwo turi abanyagwa butaka. Nicyo gituma tutabaza dusaba leta y'Uburundi ko yodutunganiriza ikadusubiza ubutaka bwacu yatunyaze imyaka ibumaranye ni bwinshi ni myinshi none rero turabisaba ko ubutaka bwacu yokwifuka mu maso ikabudusubiza umutwe akarwunga ahaba n'aharima hanyuma agaheza akubahwa. Murakoze icyo nicyo dusaba leta y'Uburundi.
Murakoze namwe Yasine Antoine mutubwire akamu mu hotel leta y'Uburundi ku bijyanye n'ibyo bibazo byose bihanze abatwa mwashikirije.
Nukuri nakoze cyane rwose twebwe akamo tubwira leta y'Uburundi kuko na kredi leta nzizi turizigiye indi imaze gukora nibwo tumaze kubona ikora ku batanga butaka ni nubu rero tubandanye tuyisaba ntiyagarike ahubwo jobure gutizwe tuwanje mbasaba turakombe n'ubundi bushirangane kuko Imana yasanga abatwa bafite amashuri barahari bakongere n'izindi nzego nuko icyo nicyo dusaba leta nuko mwakoze.
Murakoze cyane rwose reka tugaruke kuri mwebwe namwe munshiga nkahe Japhet le Gentil muriko murakora na rwaruka rw'Abarundi ruri mu bihugu bitandukanye muri simigambi usaba amashyirahamwe eka itaho abanyagihugu mu bice bitandukanye byo kwisi reka amashyirahamwe fasha mu byerekeye amashuri reka mu byerekeye indero nyigisho mu byerekeye ibikorwa by'iterambere akamumotera nk'abarundi gushika ubu batarita bakamunywa bateye ko guterera muri uyu mugambi wo gufasha abatwa kuronka amazu meza akamumotera amashyirahamwe yose ni nk'akahe imigambi mufise muri kazoza ka vuba na kazoza ku myaka imbere ni hehe
akamu ashobora gutera mpereye ku barundi bari mu gihugu ni ukuvuga yuko abatwa cyangwa abasangwa butaka n'abarundi cyo kimwe na twebwe ni ukuvuga yuko uno munsi biramaze kwibonekeza yuko izijya nyungu twamaze ko turarwanira nabo bari bakwiye kuzirwanira bakazironka tukabaha abageni mu kubereka yuko nabo ari ababi wacu natwe tukajya kubashakamo kuko ntushobora kuvuga yuko uri kuragira ubumwe abandi ata migenderanire uri kurabereka yuko ihari nicyo buriya ikintu bita gukora kwerekana igikorwa wakoze nirenze urita si kuvuga iyo rero turiko turavuga tugomba kwerekana ko icyo kintu cyabaye twerekane ubwo bumwe mu ngiro rero ikintu cya mbere kigira kabiri nacyo mu gufashanya cyaje uko abarundi barafise umutima wo gufasha bibuke yuko iruhande yabo hari hambatse ngo butaka rya solidarite ihere iruhande yabo ku barundi baba hanze tumaze iminsi turiko turabivuga yuko ikibazo cy'abasanga butaka twakigize icy'iwacu tubafashe umuntu umwe arashobora kubaka inzu y'umuryango ni miliyoni zibiri iyo rero abonye ko ayo mahera ari menshi nibaje hamwe ari batatu ari batanu bakoranire inzu imwe abo bantu bagire ababo abasanga butaka babaye si benshi rwose barashobora kugerageza kwerekana yuko hari ikintu gikomeye bakoze bakanabyishimira n'urwaruka rwama rwatwaye amakompyuta rwama rwatwaye imfashanyo rero hariho ikintu n'amabwira abarundi baba hanze mu bijyanye n'imfashanyo umuntu urashobora kuba ibyo ajya yabijya ejo udafite ibindi umuha cya bindi bamuhaye arabyibagiye mukaba umuhaye isuka tigenda urime ijya suka arayigumana umwigishije gukora arabikora nibibagire imigambi ituma yigisha bajya abantu gukora no kwikorera niba bashyira ibyo kurya urabigira umunsi ejo hakazinduka inzara iyo rero bariko barafasha twama tubigisha ko abantu bafasha bashyira imbere kubigisha ibyo baba bagomba kubafashisha
yego mbe mu gusozera tugaruke kuri mwebwe Yasine Antoine mutubwiye niba mubona ko hariho akizero ko ibintu bizohinduka vuba muri iki gihe hari utwigoro twa leta ikantu two twigoro twabo muri diaspora umugambi ushizwe imbere cyane rwose na Japhet Le Gentil arongoye ishyirahamwe ry'abarundi baba muri diaspora baba mu bihugu byo mu mahanga hariho akizera ko ibintu bizohinduka ku mibereho y'abatwa mu myaka ya vuba
urakoze cyane ego twebwe nk'uko twabivuze kare umugambi barawuduhaye kandi tuko tutawusasa hirya no hino kandi abantu batari bake barema barawitaba bararushije kura tukavugana ati kubera ko iburise zirabatikira bose kandi tuzagerageza kudukiragiza mu bazungu mu masirabo atandukanye turafite icyizigiro rero ko mu mitiri imbere ibintu bidahinduze neza
reka namwe mumushe ntahe Yasine Antoine mutubwire niba mufise mubona akizero ko mu minsi iri imbere mu mezi ari imbere mu myaka iri imbere ibintu bizohinduka ku kuntu aba twababayeho muri iki gihe hari utwigoro twinshi two kubagarukira
yego murakoze cyane yego navuze ko twebwe turafite ibyizigiro nk'uko nyakubahwa asanzwe arongoye abarundi bari mu mahanga yabivuze ko uwo mugambi yawuduhaye yarawuduhaye kandi tugejeje kure turawufata ubu hirya no hino amafoto bitarashika akigomba gushika kandi abakiri bato bakavugana bijyanye n'uwo mugambi gorotse neza cyane ko
umisi mbere hazabaye
murakoze cyane ngose akajambo kanyuma mushe na heje afete ya gentil
akajambo kanyuma nagoma ntera kamo abarundi baba muhanga nibigire basinda bibazwa kuko iki kibazo cyo gushigikirana cyo gufatana munda kiraturaba twese uyu munsi urashobora kubunezerewe ejo bikakugora nico gituma rero twama tubahamagarira kwama dufatana munda iyo tubateye akamu hariho benshi bigira basinda bibazwa ariko bakibagira yuko iyo ufashije umuntu nawe awifashije kuko ejo ntuzomenya aho muzohuye rero abandi bateye akamu muhaguruke twarabandikiye twarababwiye yuko tugiye gushinga ibiro ibyo dufasha mu gihugu hagati kugira ngo imigambi yanyu itere imbere nakuko kanyu kaboneke hariho benshi bamaze kukitabira hariho n'abandi bataratangura gukora ngo babigire iby'iwabo tubateye akamo rero muhaguruke uyu ni uwo mwanya ejo tuze twishimire ibyo twakoze
Japhet Le Gentil umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mahanga diaspora murakoze cyane rwose kandi ndabashimiye cyane rwose kuri uyu mugambi uhimbaye cyane rwose mwashyize imbere reka umugambi uzofasha abarundi nka bose duhere cyane cyane ku barundi bo mu bwoko bw'abatwa ndagushimiye cyane rwose
murakoze cyane
ndagushimiye nawe mushyira hariya Yasine Antoine ku byiyumviro mwatereye muri Kigali
natwe turabashimiye rwose mukadutumira mutwigane no
namwe Gerard Niyonsaba ndabashimiye cyane rwose ku byiyumviro mwashikirije ika nibira no mwatanze muri iki kiganiro mwakoze cyane
yego nje nabashimiye cyane kwa mwiyinze kugira muri iki kiganiro
turabashimiye namwe cyo twese mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sangacu munsi mugire amahoro n'umugoroba nza mwese
Ko izo rushiriza ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yabaye